Papa wanje ya maikari Unje ndirja umunyenga Niba na uzi kunyonga Nagu hao mazo tkwari Gaurida mazendebe Nuna nirkwenda guheka Yes nima no munyenga Ufakobu ziku tkwara Tungana na fera amanuka Sinajira karuru kawe Urida Yoboda Sunika yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga yoboda Imbede ni nyuma Sunika yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga yoboda Umwanya uza kumara utwaye ni utuma menya neza ko ibi bintu bizi Ibi nkubwira so kubeshya kuba umunyonzi mwiza cyane bisaba uburambe Wowe ngaho ryo munyenga Nuna nirwo ndaguheka Sinjya nima no munyenga Kere kutazi kunyonga Umuntu w'amayiri gade Yambujije kugira ubugugu Nana kimuzambura na be Mujie njifti rikari Urida Yoboda Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Imbede ni nyuma Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Uratwara nujuruha Udakomeza nunanirwa Nyogerezi ka nyogerezi gari Uragendu nyogerezi gari Number one mu banyonzi Nababiri wabaheka Ukuno mbonu ziri gari Kata 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 tuve mu kigare Urida yoboda Sunika yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode